VOA. Iri ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo mutwumviriza kuri Radio Ishuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
twarashimye cyane dushaka ko twevoriwa muri bijya nyene dushimangire twongere dukorere kuri bijyagize yavuze iba ari byo biba bank de données aba ari byo dukuramwo
Uwani Jacques Bigirimana yo imugambi FNL wemewe n'amategeko mu Burundi avuga ku mibonano n'umuhuza mu matati hagati y'abarundi Benjamin Kapa Itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse imenyesha ko leta y'u Burundi uno munsi wa mbere yatanguye ivyerekeye gushyira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika AMISOM Perezida wa Gambia Yaya Jame yasavye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza perezida aherutse kuva amatora kurahira ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yemeye no munsi kwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na perezida aherutse kuva amatora muri Amerika Donald Trump. Aya makuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turayabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu n'amakuru yo kuri isaha ngume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye Itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse rimenyesha ko leta y'u Burundi uno munsi wa mbere yatanguye gushyira mu bikorwa ivyerekeye gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika AMISOM bivuye ku matati hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Antunga ku mishahara y'abarundi b'abasirikare bari muri AMISOM imishahara y'inteko za AMISOM iriwa n'umuryango w'umwe bw'Uburayi yamara ayo mafaranga ntaraboneka mu kiringo cy'amezi atari make ibujumbura ku nteko z'abarundi ziri muri AMISOM umuryango w'umwe bw'Uburayi ntushaka gucisha amafaranga ku makonti ya leta yafatiye ibihano kubera ibibazo vya politike bimaze hafi imyaka 2 mu gihugu umuryango w'umwe bw'Uburayi ushaka kuriha iyo mishahara uyicishije ku makonti y'abasirikare ubwabo kubera atamasezerano arashikwa ko president wa Burundi Petero Nkurunziza yategetse umushikiranganje ajeje w'imigenderanire n'umushikiranganje ajeje gukwivuna abansi gutangura gushira mu bikorwa ingingo yo gukura muri Somalia abasirikare b'abarundi 5,800 abo basirikare bagira kuri hafi ya ica kane c'abasirikare bagize inteko za AMISOM icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko bafashe ingingo yo gutangura ivyerekeye gukura abasirikare b'abarundi muri AMISOM nkuko bari bamaze igihe baremeye kubikora menyesha ko abasirikare b'abarundi bari muri AMISOM badashobora kubandanya gukora akazi kabo bataronswa imishahara yabo Perezida w'igihugu cya Gambia Yaya Jame yasavye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza perezida aherutse kuva mu matora kurahira ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere yaziririje kandi umugambi wari wo wose kurahiza perezida yavuye mu matora ivyo perezida Yaya Jame yabitangaje ku munsi w'Imana kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 itariki ntarengwa ko ku impande zose zotegerezwa kurindira ingingo ya sentare nkuru y'igihugu abategetsi bavuga ko bishobora gufata sentare nkuru amezi atari make kugira ifata ingingo ku vyasabwe na president Jame Yaya Jame ashaka kurindira ingingo ya sentare nkuru yatangaje kuri television mu kurindira ko ibintu bizoguma uko biri muri iki gihe ishyirahamwe mpuzamakungu n'abategetsi batari bake b'ibihugu byo muri Afrika basavye Yaya Jame kuva ku butegetsi biciye mu mahoro Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC muandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yemeye uno munsi kwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na perezida aherutse kuva amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igihe azoba yarahiye mu mabanga yiwe mu mpera z'indwi yamara yamenyesheje ko Ubudagi buzobandanya inzira yabwo Uburayi buzobandanya inzira yabwo naho hari ivyo utazokumvikana ko na perezida yimirije kurishikira mabanga y'uwicese muri Amerika byatangajwe na Angela Merkel bijije nk'inyishu ko byashikishijwe na Donald Trump mu kiganiro yateye ikiganiro cyateye impungenge muri antunga bamwe mu bategetsi b'Iburaya mu kunebagura ishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN nuko inyishu y'Ubudagi ku kibazo cy'abimukira yabaye ikosa rikomeye cyane. Angela Merkel avuga ko abanyaburayi bafise kazoza kabo mu minwe yabo kandi ko bazoguma bari hamwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara cya Berlin yamenyesheje ko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bizokorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba no kubahiriza umutekano mu karere k'Uburayi. Tugaruke muri Afrika, abanyakenya bari bibutse umwaka urangiye abasirikare b'abanyakenya batari bake bari muri Somalia bishwe mu gitero cy'umugwi Al-Shabaab. Numusi utoroshe kumiryango yabuze abayo kuri uwo munsi canke itaramenya ibyashikiye abayo irengero ryabo ritaramenyekana ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016 umugwi Al-Shabaab waragize igitero ku ikambi y'igisirikare ahitwa El Ade mu ntara ya Gedon muri Somalia. Ishirahamwe umurwi Al-Shabaab watangaje ko wishe abasirikare b'Abanyakenya barenga ijana naho ayandi makuru yatangaje ko igitigiri cy'abapfuye kiri hejuru yaho. Ntacyo leta y'igihugu cya Kenya yavuze ku byabaye uno munsi n'abahize kuri uwo munsi n'abahasize ubuzima. Ni bwari ubwa mbere abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab bagira ibitero ku makambi y'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Somalia AMISOM. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2015 abasirikare b'Abarundi 50 barishwe igihe Gwi Al-Shabaab wagira igitero ku ikambi y'inteko za AMISOM ahitwa Lego mu gice cyo hagati muri Somalia. Amezi atatu nyuma yaho inteko z'igihugu cya Uganda 19 zarishwe igihe umugwi Al-Shabaab wagira igitero ku ikambi y'inteko za AMISOM ahitwa Janare mu ntara ya Lower Shabelle. Muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tu yahere kuyerekeye ibiganiro hagati y'Abarundi. Kuri wa mbere iyarusha muri Tanzania hatanguye igice cya gatatu cy'ibiganiro biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kuri iyi nshuro. Yatumiye abatavuganwe na leta gusa kugira ababwira intambwe igeze yongera ababwira umuti abona utuma mu Burundi hagaruka amahoro n'umutekano. Umwe mu miti umuhuza matati mu Burundi yabwiye abanyepolitike b'Abarundi no kwemera kujya muri leta mfata kibanza. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umuhuza matati barundi Benjamin Mkapa yabwiye umugwi ugizwe n'abanyapolitike bahunze Burundi ico yibaza ku matati ari mu gihugu n'inkomoko yayo. Biri ku rutonde rw'ibibazo umunani by'inkora mutima bibwirizwa kuzoganirwa ko n'impande zose mu kwezi kwa kabiri kuza nk'uko umuhuza yabivuze. Leonard Nyangoma atwara umugambwe SNDD.
Avuye yuko igihugu gikeneye cyane gose eka n'amahoro ataragaruka. Muri byo bibazo hari bazo byerekeye umutekano, hari bazo byerekeye kudahana, hari bazo byerekeye impunzi, hari bazo byerekeye imanda ya gatatu ya Nkurunziza. Ibiri mu bibazo koko biraje ishinga Uburundi. Ico dukeneye gusa nuko kuko natwege twari twamushikirije ibibazo bimwe muri byo twamushikirije twabibonyemwo twamusabye yuko yobidushikiriza mu rwandiko kugira ngo dushobore kuvyumva neza twongere tubinonosore. Bamubwira yuko iyo manda ya gatatu atakibazo igiteye, natwe twamubwiye yuko ico kibazo niyo nkomoko y'ibibazo byose. Yo rero nta kibuza yuko ico kibazo kija mu bibazo bizokwigwa.
Umwe mu miti umuhuza yabwiye abanyepolitike ni leta mfata kibanza ihurikiyemo bose yokwitwa iy'ubumwe. Frederico bamvuga inyumvira atwara umugambwe Sabanya Frodebu ati yo yoze inyuma.
Iyo niyo yiyumvira ko yoba nk'inyishi ku bibazo dufise. Twamariye yuko ibyo ari abakuru b'ibihugu benshi bakunda kubyumvira kuko bibaza bati aba bantu bo muri opposition barashonje. Terekano bahakazi no bashira muri leta ibintu byo bacha bihi byo cha bihera Tatumwe tisi vya dushaka tukoraje mareta turabizi vya livyo. Ko yacavuga ngo muje no muri leta y'ubumwe, yo leta y'ubumwe canke leta mfata kibanze gikuru wacu si ico. Nuko hozi leta tumaze kumvikana tukashiraho ayo masezerano. Ahumuriza bose twoca turaba ingene dushiraho ileta iza gushira mu ngiro ibyo twumvikanye ko bikuru bikuru na cane cane gupfungura abanyororo gutahukana impunzi gutahukana abanyepolitike gutahukana abasite civile gutahukana abanyamaradio
bamvuga inyumvira aravuga no mwitorariko wabo bashikirije umuhuza nawe akawakira harimo ibibazo byo kubwira leta y'u Burundi kudahindura ibwirizwa shingiro no kwemera kuganira nabegwa n'amatati bose kuneza y'abarundi
nikindi tinovuga ko twashimikiye ko nikiba cy'umutekano abantu barara barapfa birirwa barapfa ntacyo tubona kihari cyo tuma abantu bagira umwizero kuko ibigwanisho mu gihugu biruzuye ntibiriko biravayo none abantu botahagute n'umuntu atashye ahungutse baramufata none wumva ayo mahora ashoboka gute kuko cavuga ati ngo kwitegura amatora y'umwaka mwaka 2020 turambwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga ibintu byose bimeze uko abanyepolitiki bari hanze
uruhande rw'abanyepolitike bari mu gihugu bo bose ko babibona Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL wemewe n'amategeko twavuganye imbere yuko aja kubonana n'umuhuza
twarashimye cyane dushaka ko twevoriwa muri bijya nyene dushimangire twongere dukorere kuri bijyagize yavuze iba rivyo biba banque de données aba rivyo dukuramwo bazira vuza ati kibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo no gutegura amatora yo mu 2020 ayo nayo imigambwe itari miki yavuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyaja mu gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambo itavuga rumwe nayo ivyo nzoto twicarira tukarabukuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ndutaha twokwicwa kivaho mu bibintu vya turaze bemanda ibintu vyiki ntitubibandanije nitwofa tuvuye muri bibintu
ibiganiro byabandanije no mwijoro umuhuza mu matatu y'abarundi abonana n'ubwo ruhande rw'abatavuga rumwe na leta baba mu gihugu bitekanuje ko ibiro by'umuhuza bisohora itangazo rya nyuma riri mu rupapuro rw'inzira ico bise feyedoroute Pierre Claveni inkuru iyarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claveni inkuru kuri iyo nkuru Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi biherutse gusaba umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kumenyesha ubumwe bwa Afrika ku Burundi bwiteguriye gukura abasirikare babwo muri AMISOM hamwe imishahara yabo n'ibirarane bitorihwa vuba ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyacishijwe rwandiko kucegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Nkurunziza Dr Sabine Ntakarutimana yandikiye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu amusaba kumenyesha ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika Union Africaine ku Burundi bwiteguriye gushira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare babwo muri Somalia mu gihe agahembo kabo n'ibirane byose bafitiwe bitorihwa Ale menya mitwa sabwa kandi kuri amatariki y'ukubimenyesha kanama kumwe bwa Afrika na cyane cyane akitondera ku inzego zitandukanye za Union Africaine zifata ingingo zo imenyeshwa imbere y'amatariki ya 31 uku kwezi kwa mbere azotunganizwa ku inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko muri byose Burundi bushaka kwisunga amategeko Jean-Claude Kayerwandenza ko
Abasoda b'u Burundi bagiye muri Somalia basabwe ntibijanye basabwe biciye mu nzira zitandukanye mu nyandiko zitandukanye no mu guhakura yo rero abo bantu bose byaciye ko ni byiza ko abanza kubimenyeshwa rona gihucu bundi gihugendera ku mategeko cubaha amategeko cubaha ibindi bihugu kandi kirajwe ishinga nuko amahoro muri Somalia no ku isi yose yose asagaragatsimbatara bakamenya yuko ahantu hari abasikare bundi hasigaye igihengeri ntibaze bagire ngo nimwatubariye no bakaba babizi mu barundi bavuga ati bumwe bugira ushaka twe twakoze ibyo dutegerezwa gukora tuba turindire ko nabandi bakora ibyo bategerezwa gukora twebwe rero ntakosa ntakabika tuvuye ko ntakibicavuye iwacu twarakoze ibyo dutegerezwa gukora nabo turabarindiriye umwanya wari wose nibigarura bakisubira ko tuza dusubira tugirana imigenderanire myiza
iyo migenderanire n'umukuru w'igihugu bwiwe yari yagarutse ko ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2016 ico gihe yariko yifuriza umwaka mushasha barundi na mu gihugu aramutswa president Nkurunziza
Mubijanye n'abasoda bacu bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano igikorwa bakoze kirashimishije naho hariho abagiye baradutiga imitego na cane cane mu kwima agashiruka bute abasoda bacu uyu mwaka rero leta turongoye igiye kubihagurukira bibaye ngombwa twitwarire abo baturenganya ako karenganyo gafatiye kugohotera agateka kazi na muntu mu kwima umushahara abawukoreye tuzogaserura dusavye ko amasezerano hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika yubahirizwa mu gihe uyu mwaka 2016 worangira icyo kibazo kitarava mu nzira u Burundi buzofata ingingo yo gutahukana intego zabwo kuko ari gusesaguza igihugu cacu no kuducura gufuni na buhoro
Imisi 11 imbere yaho inzego z'umutekano zifuriza umujyango mukuru w'igihugu umwaka mushasha yari yazisezeraniye ku kibazo cy'abasirikare bari muri Somalia zogikurikirana gushika amafaranga yose arishwe
ibibazo byabuze ari no kubasirikare ndetse na polisi twarunze mu bindi bihugu barawe n'ibibazo bitatuvuye ko ibyo bibazo nabyo byatubuze gutubagiriza amasezerano twagiriraniye n'ishyirahamwe y'umwe bwa Afrika barinjiranwa ishyirahamwe rya Buraya imwe na rimwe nabo ishamuza amakungu boni barabatesha umurongo ariko twashaka kubara ibice tubaganiza yuko iby'Abarundi ibiribwa ibiribwa kandi iby'Abarundi turafise ingabe ikomeye cyane ngaha mu isi ni ingabe yo kuburana tuzoburana tuzobatsinda bazunguka yagumaye ndetse batwe n'indishi y'akaba ntituzorunguka batayazanye ni bwo dushumbusha birimo
U Burundi ni igihugu kigira kabiri gifite abasirikare benshi mu gwa misome bare kugwanya intagondwa za El Shabab ufise ingabo zigera ku 5400 leta y'u Burundi yemeza ko abasirikare bayo bariko bararenza amezi 11 badakubise ijisha agahembo kabo imishahara y'abasirikare bari muri amisome mu gihugu ca Somalia itangwa n'umwe bwa Buraya ibihugu bigize uwo muryango vyafashe ingingo mu mwaka uheze yo kudasubira guha leta y'u Burundi imfashanyo zica mu kigaga cayo bitewe n'injyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 muri iyo ntumbero nyene ubumwe bwa Buraya bwanse gusubira gucisha imishahara y'abasirikare b'Abarundi ku makonti ya leta nk'uko vyakorwa kuva mu mwaka w'2007 ingabo z'u Burundi zitanguye kuja muri Somalia ubure umwe bwa Buraya bushaka ko imishahara ishikira ku makonti y'abasirikare ku giti cabo ivyo leta y'u Burundi vyamirira kure ahivuga ko bisa n'ugushaka kuyonkora ku ingabo zayo amafaranga yo guhemba abasirikare umwe bwa Buraya uyacisha mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ibihugu by'uwo muryango ari nawo wagiranye amasezerano na leta y'u Burundi biherutse kumenyesha ko bishyigikiye u Burundi mu rugamba rwo gusaba kw'amafaranga y'ingabo zabwo abandanya aca ku makonti ya leta Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi sentari subira mu imanza y'Ubujumbura yafashe ingingo yo gufuta Burundi abashingwa amanza batatu harimo Armen Niyongere Vitanshimira Imana na Dieudonné bashira ishize ku rutonde rw'abashingwa amanza umushingwa amanza Lambert Nigarura nawe ahagari ku kiringo cy'umwaka umwe Maître Dieudonné bashira ishize ari mu berwa niyo ngingo mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuze ko iyo ngingo ari bayiteze
ingingo twayumvise kandi twari tuyiteze haraheze igihe kinini mwo kwibuka yuko yose byatangwa itariki 2009 z'ukwindi igihe twari Geneve mu nama igira 58 y'umugwi mpuzamakungu urwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu aho twari kwerekana amabi leta y'u Burundi abanyagihugu cyo gihe umushikiranganji w'ubutungane yariho yari aje kwishyura ibibazo amaze gusohoka yiruka ahunga ibibazo ahunga ukuri yagize ati urubuze inkware ruvumbuka igihuna acandikira umukuru w'abashingwamanza b'i Burundi ngo adufute arabishyura neza yuko atakosa na rimwe bijyanye n'umwuga twakoze bakatwagiriza yuko twahakanye kubwirizwa nshingiro riho nyangwa bakatwagiriza yuko twahagarariye amasezerano y'Arusha muri make rero ntangingo ihuye n'ubutungane yabaye kuko tumaze kubona yuko ari ingingo za politike zo kugomba kudukandamiza twaragize tuti nta muvoka w'uwo Murundi ari mu Burundi no munsi ko shuru rubanza tutagomba ko yicwa canke ngo yangazwe turandikira sentare turayibwira tuti duha umwanya turondera abashingwa manza bava hano abashingwa manza bava mu za Burayi bari bemeye kutuburanira barabimye viza kugira ntibahashe umushingwa manza yahora ari batonier wo muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo batonier Kazadi ahashitse baramwanye uko afata ijambo ngo aduseruke.
Mutukundire tugume kuri iyo ngingo yafashwe gusa, muravuze ko ari bita n'abatangaje ariko mugiye gukora iki?
Ubutungane butemera yuko umushingwa manza aserukira abamutumye. Ibyo bakora byose bariko bakora ibintu bitandukanye n'ibyirizwa shingiro bitandukanye n'ingingo ya 38 y'ibyirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese mbere yo gufata ingingo ategezwa kubanza kongerezwa. Twebwe baranze kutwumva. Ubu rero ingingo yafashwe, twebwe turiteguye ubwa mbere kurangiza kwitura abacamanza cyane cyane ba sentare ntayinyuzwa, tubereke yuko abo bacamanza bakoreye ku gitsure bakiyibagiza iby'amategeko yabategeka, kuko no munsi basigaye ari nk'abakozi ba leta basanzwe bategeka tuta naka funga naka bakamufunga. Ibyo rero nibyarangira tuzoja no muri za sentare zo mu karere kana mpuzamakungu. Atwo kwibutsa ko mukuru w'urwego rw'abashingwa manza wundi Maitre Isidore Rufyikiri nawe bamubwiriye ukunyene baramuburabuza agenda muri sentare ya Afrika y'ubuseruko arasinda, ariko leta y'u Burundi n'ubu yanze kubishyira mu ngo. Muri make bariko bakora ubusa, kuko ibyo imeruka abantu bagenda bahonyanga amategeko nk'uko imera n'imeruka ukuri kuzoja habona ukuri kuzotsinda dusubizwe mu mateka yacu. Mugabo n'ubu nta na kimwe biriko birasubuza.
Maitre Dieudonné Bashirahishize, tubashimire kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika. Twongera twibutsa ko muri mu bashingwa manza bahejeje gufatirwa ingingo na sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura yo gukugwa ku rutonde rw'abashingwa manza.
Twarondeye umuvugizi wa sentare isubiramo imanza ya Bujumbura kugira atubwire icyo ingingo yavuye ko. Turamukena.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Rwanda, sentare nkuru ya Gasabo yafashe ingingo yo gufunga by'agateganyo iminsi 30 mumenyesha makuru Ishaka Kanuma. Sentare yemeje ko hari impamvu zikomeye zituma ikekwa ko yakoze icyaha. Ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere rumaze gutangaza ko hari impamvu zikomeye zituma Ishaka Kanuma akekwaho ibyaha. Umucamanza ategeka ko afungwa iminsi 30. Umucamanza yavuze ko ashingiye ku byo Ishaka Kanuma ubwe yiyemereye ko abereye mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwanavuze ko Ishaka Kanuma yemeye ko yakoze inyandiko mpimbano ubwo yakoraga sheke ziri imishahara mpimbano ya bamwe mu banyamakuru yakoreshaga, aho yavugaga ko bahembwa amafaranga 500,000 buri kwezi kandi ayo mafaranga batarayagezagaho. Urukiko rwavuze ko kuba Kanuma yarafatiwe mu karere ka Kayonza mu masaha y'ijoro ari impamvu zikomeye zituma byakekwa ko yari ahunze. Umucamanza yavuze mu magambo ye ati Shyaka ntiyigeze yigengesera mu ngendo yakoraga kandi yari azi ko arimo gukurikiranwa. Izi mpamvu zose nizo umucamanza yahereyeho afata icyemezo cyo gutegeka ko Shyaka Kanuma agomba gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Umucamanza avuga ko kujurira ari iminsi 5. Shyaka Kanuma wari waje mu isomwa ry'urubanza ari wenyine nk'uko yaburanye nta mwunganizi afite, nta byinshi yigeze avuga, nta nubwo yavuze ko azajurira. Shyaka Kanuma ubushinjacyaha bumukurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kutishyura umusoro. Shyaka aburana yari yemereye urukiko ko afitiye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro amafaranga arenga miliyoni 60. Asobanura ko yabitewe n'uko ibinyamakuru byandika mu Rwanda byahombye, ko ndetse ikinyamakuru cy'Rwanda Focus aricyo cyari cyarasigaye kigerageza gusa nacyo kikaba cyari cyarahombye. Shyaka yari yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kurangiza ibigendanye n'igihombo cy'ikinyamakuru cye. Shyaka kandi yaranakurikiranwaho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwavuga ko Kanuma yanditse sheke akagenda ashyiraho amafaranga menshi atandukanye n'ayasanzwe ahemba abakozi, akazishyira mu idosiye yahataniraga isoko muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero, agira ngo ahuze n'ibyo komisiyo yasabaga. Ni isoko kandi yaje gutsindira, bikavugwa ko ryari rifite miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda, byose ngo abikora abakozi batabizi. Shyaka Numa yari yakanye yivuye inyuma ko atigeze agira igitekerezo cyo guhimba inyandiko agamije kwiba. Yari yasobanuye urukiko ko yanditse ari amasheke ari kumwe na bagenzi be bakoranaga, kandi ko bari babyumvikanye uko bashakaga gupiganira isoko. Shyaka yari yavuze ko nta muntu n'umwe mu bamurega yigeze yigana umukono we ngo amusinyire. Asaba gukoresha abahanga ngo bazerekane ko imikono y'abamushinja ari iyabo atigeze asinya mu mwanya wabo. Ubwo yaburanaga mu cyumweru gishize, Shyaka yari yemeye byinshi mu byo aregwa, ariko icya kinyandiko mpimbano yari yabwiye umucamanza mu magambo yagira ati: "Nzarenda mpfa ntemeye ko niganye imikono y'abantu nkasinya ku masheke." Shyaka utegeza avuga ko iki cyemezo cyo gufungwa iminsi 30 kijuririye yahise ajyanwa byihuse gufungwa, ndetse ntiyawe n'akanya ko kuvugana n'umuryango we warimo umugore we n'umubyeyi we bari baje kumva uko urubanza rwe rusomwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera amakuru twabafitiye kuri isaha ya mbere, yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa, Agence France Presse, rimenyesha ko Leta y'u Burundi uno munsi wa mbere yatanguye gushyira mu bikorwa ingingo yo gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe Afrika, AMISOM, bivuye ku matate hagati ya Leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku mishahara y'Abarundi bari muri AMISOM. Prezida w'igihugu cha Gambia, Yaya Jame, yasavye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza prezida aherutse kuva amatora kurahira ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere. Yaziririje kandi umugambwe wariwo wose kurahiza prezida yavuye mu matora. Ivyo prezida Yaya Jame yabitangaje ku munsi w'Imana kuri televizion y'igihugu. Yatangaje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'2017 ku itariki ntarengwa ko ku impande zose zotegerezwa kurindira ingingo ya sentare nkuru y'igihugu. Abategetsi bavuga ko bishobora gufata sentare nkuru amezi atari make kugira ifata ingingo ku byasabwe na Prezida Jame. Yaya Jame ashaka kurindira ingingo ya sentare nkuru, akaba yatangaje kuri televiziyo ko mu kurindira ibintu bizogwa umuko biri muri iki gihe. Chancelière w'Ubudagi Angela Merkel yemeye uno munsi kwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na prezida aherutse kuva mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, igihe azoba yarahiye mu mabanga yiwe mu mpera z'iyindwi. Yamara yamenyesheje ko Ubudagi Uburaya buzorabandanya inzira yabwo, naho hari ivyo batazokumvikana ko na prezida yimirije gushikira amabanga yiwe icese muri Amerika. Ivyatangajwe na Angela Merkel bije nk'inyishu ku vyashikijwe na Donald Trump mu kiganiro yatanze vyateye impungenge bamwe mu bategetsi b'Uburayi mu kunebaga gurishyira hamwe ry'uko ivuna abansi b'ibihugu byo mu buraruko bw'ibara Atlantique, OTAN, no kwinyishyura Ubudagi ku kibazo c'abimukira yabaye ikosa rikomeye. Abanyakenya bibutse umwaka urangiye abasirikare b'abanyakenya batari bake bari muri Somalia byishwe mu gitero cy'umugwi Al-Shabab. Ni umunsi utoroshe ku miryango y'ababuze ababo kuri uwo munsi, canke itaramenya ivyashikiye ababo, irengero ryabo ritaramenyekana. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2016, umugwi Al-Shabab wagize igitero ku ikambi y'igisirikare ahitwa El Ade mu ntara ya Gedon muri Somalia. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatou Alimas Karara, turashimiye kandi na ingenieur yari ku buhinga bw'ivyuma kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.